mubandanya mukurikirana ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ibandanya bashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi ni Kinyarwanda. Mwiriwe nchuti mwese turi kumwe. Turi ku munsi wa gatanu itariki 18 kwezi k'umunani nyene mwaka w'2017. Aha dusamiranira ni Washington DC. Muri kumwe nanje Aloyz Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya wa cakiganiro muri Isanga utegurirwa mugashikirizwa ni Radio ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi twagihariye abakenyezi nkuko bisanzwe buri minsi ya gatanu. Ariko tusabe abaduteze amatwi ndetse n'abatumire bacu babanze batwihanganire gato, mugenzi wacu Thomas Kamirindi adushikirize amakuru avugwa mu karere. Thomas, mu karere havugwa make?
Urakoze Aloyz. Mu karere inkuru nyamukuru mbari ko mvuga ni mu Rwanda, Perezida Paul Kagame watangiye kumugaragara manda ye ya gatatu y'imyaka 7. Yarahiriye kuri stade Amahoro i Kigali imbere y'imbaga y'abanyarwanda, abakuru b'ibihugu n'abahoze ari abakuru b'ibihugu benshi mu mbabarire. Intumwa yacu i Kigali Edi Rwema turi kumwe kuri telefone. Edi, we niko watubwira aba bakuru b'ibihugu n'abahoze ari abakuru b'ibihugu bari muri uwo muhango?
Abakuru b'ibihugu bari muri uwo muhango bagiraga hafi kuri 17 barimo ndetse n'abakuru ba za guverinoma. Hari Ibrahim Gali wo muri Repubulika ya Sahira, hakaba hari perezida wa Repubulika ya Centrafrica, hari perezida wa Namibia, hari Salva Kiir perezida wa Sudani yepfo, hari Edgar Lungu wa Zambia, hari Ali Omar Bongo wa igihugu cya Gabon, hari premier ministri w'igihugu cya Sao Tome, hari Sassou Nguesso wa Repubulika ya Congo, hari Muhammadu Issouf wo mu gihugu cya Nigeri, hari kandi perezida wa Djibouti, hari Omar El Bashir w'igihugu cya Sudan, hari Uhuru Kenyatta nawe uherutse gutorerwa kuyobora igihugu cya Kenya, hari Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, hari Idriss Deby wo mu gihugu cya Senegal nako cya Chad, hari umuyobozi wa Senegal Macky Sall, hari perezida wa Togo, hari premier ministri w'igihugu cya Ethiopia, hari kandi na Alpha Conde uyobora Guine, akaba kuri ubu ari nawe uyoboye Afrika yunze ubumwe. Twabibutsa ko umwaka utaha igihugu cy'u Rwanda aricyo kizaba kiyoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Abandi banyacyubahiro bari bahari nk'uko wari ubivuze, hari abahoze ari abakuru b'ibihugu barimo Benjamin Mkapa wayoboye igihugu cya Tanzania, ndetse benshi bakaba muzi ko ari nawe muhuza mu biganiro by'Abarundi. Hari Olusegun Obasanjo wahoze ayobora igihugu cya Nigeria, hari Pierre Buyoya wo mu Burundi wahoze ayobora igihugu cy'u Burundi. Tukababwira ko u Burundi ndetse na Tanzania butari buhagarariwe n'umukuru w'igihugu muri uyu muhango. Undi wahoze ari umukuru w'igihugu wari uhari ni Festus Mogae wo mu gihugu cya Botswana.
Biragaragara ko na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abaturanye nayo itari hagarariwe.
Yari hagarariwe ndibaza ko na perezida w'inteko ishinga amategeko niba ntibeshye.
Perezida
bari bahagarariwe.
Perezida Kagame ikintu cy'ingenzi yavuze mu ijambo rye ni nk'ikihe?
Ikintu cy'ingenzi yagarutseho cyane yongeye kwikoma amahanga, avuga ko amahanga adakwiye kubwira Afrika uko ikwiye kwitwara cyangwa se uko ikwiye kuyoborwa, akavuga ko Abanyafurika ubwabo aribo bakwiye kugena icyo bashaka Afrika kuba, aho kugira ngo buri gihe bahore basabwa n'amahanga guhindura uburyo bakoramo ibintu. Ikindi yagarutseho cyane cyane ni ugushimira Abanyarwanda, yavuze ko bamugiriye icyizere, nawe avuga ko ubwaba Abanyarwanda nabo bigiriye icyizere. Ikindi yagarutseho gusa nuko yashimiye abakandida bari bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu abo ni Dr. Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kimwe na Philippe Mpayimana wari umukandida wigenga tukabibutsa ko gusa muri ayo matora Perezida Kagame yatsinze n'amajwi 98 n'ibice hafi 7.
Edi Rwema urakoze cyane inkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye urakoze
arakoze mugenzi wacu Thomas Kambirindi hamwe na mugenzi wacu Edi Rwema I Kigali mu Rwanda ni kwirahira rya Perezida Paul Kagame.
Muri Sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika imiryango itari mike mu Burundi na cyane cyane mu bisagara irafise abakozi ikoresha mu mazo yayo. Abo bakozi kenshi na kenshi bitwa baboyi n'abayaya bajejwe imirimo itandukanye, bategura imfungurwa, barera abana, bagatunganya n'ibindi bikorwa byo mu nzu y'abakoresha babo. Ariko umubano hagati iyo mirwi ibiri rimwe na rimwe ukunda guhungabana, wahusanga abakoresha bidogera abakozi ko badakora neza mu gihe urundi ruhande ruvuga ko agateka kabo gahonyangwa. Akarorero kamwe nuko bishika umukozi agakora amakosha ubwo nyine agaca yirukanywa ubutarariye atabanje no kugabishwa, ndetse rimwe na rimwe akirukanwa no mu ijoro, ibishobora gutera ingorane ku mutekano wiwe no ku mutekano w'igihugu muri rusangi. Abahasinzikarira cyane n'abakozi b'abakobwa aribo bitwa abayaya, aho usanga baca bahura n'ingorane zitari nke zirimo gufatwa ku nguvu, gutwara amada y'ishushu, kujya mu mirwi y'abadandaza imibiri, kunywa ibiyayura mutwe hamwe n'ibindi. Abagirizwa cyane kugira uruhara muri uko kutubahiriza agateka k'abakozi bo mu nzu n'abakenyezi abitwa ba inabuja kanatsinda ni nabo bakurikiranira hafi abo bakozi ku munsi ugeranije n'abagabo babo. Urunani Katede mu Burundi ni Collective des Associations des Travailleurs Domestiques du Burundi ni mu Gifaransa, bivuga ngo n'urunani rw'amashyirahamwe ahurikiyemo abakozi bo mu nzu mu Burundi, ruvuga ko abakozi barenga ijana aribo rumaze kwakira mu bigo rwashyizeho kugira bafashe abo bakozi mu kubaronsa uburaro mu gihe baba birukanywe muri ubwo buryo. Mbega niki cyokorwa kugira iyo nyifato yaba yabo bakoresha cyane cyane b'abakenyezi n'abo bakozi babo ihinduke. Mu kiganiro muri Sanga cyo kuri wa gatanu ku bakenyezi twatumiye Richard Manirambona arongo y'urunani Katede Burundi, nkuko twabibabwiye n'urunani rw'amashyirahamwe ahurikiyemo abakozi bo mu nzu mu Burundi. Na twatumiye kandi na Madame Berize ndiho kubwayo n'umukoresha akongera akaba umuremesha kiyago mu rundi runani rwitwa Katede ni ukuvuga Collective des Associations de Travail Domestique et des employeurs du Burundi, ni ukuvuga ruhurikiyemo abakozi bo mu nzu n'abakoresha babo bagiye hamwe mu ntumbero yo guhangana n'icyo kibazo. Richard Manirambona turabaramukije.
Mahoro neza nyakubahwa menyeje amakuru.
Urakoze. Ndamutse kandi na Belize ndiho kubwayo. Belize turabaramukije.
Ndabaramukije menyeje amakuru, ndabaramukije n'abandi batumire ko turaganira muno mwanya.
Ego me duhere kuri wenyine Belize ndiho kubgayo muri hurukiye murunani ruhurikiye mwabakozi bo munzu hamwe nabakoresha babo mwagiye hamwe muntu mbere yo guhangana n'ico kibazo duhere kuri wenyine mwotubwira ibintu nyamukuru bitera umwumvikano muke hagati ya mwebwe nk'abamabuja nabo bakozi bo munzu mukoresha
Ego me hariyo ibintu bikuru bikuru nkuko ndabirimo kandi bureneka cyago hari amakosa menshi abakozi bo mu nzu bakunda gukora uba wamushyize mu nzu kumwizigirwa ariko wagenda iyo wirirwa ugarutse ugasanga wakwibye urera abana abana abafashe nabi abakubita ari ibikenewe nta byagiye akora neza aho ugasanga yakoresheje nabi ibyo wamusigiye asanzwe ategura ari guteka ugasanga bimwe yabigurishije ku bakozi nkawe ibindi yasesaguye yasese uko yishakiye gutembera cyane ugasanga yagiye kuyobera ugasanga wakwibye ubwo busuma ugagiza uwo wasize mu mutwa niwe uba wahaye igikorwa cyo gucunguza ari nk'abarera abana baba bakora ibikorwa byo mu nzu byo kureba abana gucunga inzu cyane cyane hari igihe usanga byashyitse ugasanga abashinga nawe byabagoye ugasanga yabikoze kuba icyo gihe keza wababuja wawe yadusavuza bigatuma tuduza isavu kumva wamwirukanira umwanya wose ubonye utarinze kwiyumvira ingaruka mbi ahavagira bikuru bikuru bitanibye yego
ariko nkuko twagarutse yuko ari mwebwe nyene muba hafi yabo kandi na mwebwe mufata kenshi ingingo zo kubirukana harabidoga yuko mubirukana mu ijoro mutana bateguje mutana bahanuye icoco kivuga kwiki
icyo cyo kwirinda bitabantu bitateguje biza ukuntu nawe uba waramurose hari igihe uba umaze iminsi wasize imirimo ujyamwo wirirwa muhira n'abana ugasanga uba mukeneye cyane ku buryo umurose aho abavuye hose utabiraba ugatera winjiza mu nzu mufatana kugira ngo bikunde asigarane umuhana hari yiviriye hanze agashika kuri uwo mugoroba mu gihe rero naho agiye akoze amakosa nk'ayo urabira igituma umwirukanye kuri wowe watavuye kandi benshi barabeshya niyo bava naho bahora bakora ndetse n'akaranga muntu zabo bakagihindura muri icyo gihe rero umutohoza ukumva ibyo ahubwiye ntibisa iriko akoze ikosa gatoye usanga wasabye cyane ugaca umurungika
naho aba mu ijoro utarabye n'ingorane bahura
naho baba gusabye cyane ko umuntu wamutsindikije umuhana biragoye bamugiye muri byose
Ego me murakoze rishari manirambona nawe tukuze ko muriba ngo mugakubita abana mukagurisha ibintu mukayerera mukiba n'abagore babantu aho ndiko mvuga abayaya rishari ivyo byagirije muivuga kwiki
Ego murakoze cyane ama yewe nagomba mere nkubi bita ivyo byagirije bivugiye na Belize jewe tukunaniza amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu kapeye de Burundi nagomba ndabamenyeshe yuko ibibazo by'abakozi bo mu nzu twararikiye bijya no hino amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu uko yagiye ashingwa twagenda duhanahana ibyiyumviro ugasanga urongoye ishyirahamwe n'urongoye rimwe bose bafite bya byiyumviro bagiye bahabwa n'abakozi bo mu nzu batandukanye yumviye nawe Felide mucyo mumumbariza nk'umuntu w'umumabuja ashobora kugenda ruguru agakura umukozi wo mu nzu mu yindi ntara abukiye mu yindi ntara akamumanukana mu gisagara cya Bujumbura ariyo yamuzanye amuzanye uwo mwigeme dufate akaruro nko ku mwigeme yishyire mu kibazo nawe n'umudamu yishyire mu kibazo cy'uwo mwigeme uwo mwigeme amuzanye mu gisagara cya Bujumbura kumuha akazi namba ari kurera abana hari abadakoraza abana na kudandaza mu dipatiseri n'ibindi n'ibindi amumanukanye akaza kumuha akazi nambara ako kazi ko mu nzu cyangwa akandi kazi atari ko kose agiye kumuha ako kazi amukanye mu gisagara cya Bujumbura bagapfa akantu gatoya abamabuja nabo rero barafite ikibazo iyo azanye umwigeme agafika mu nzu yiwe akoga agasa neza ahagura icyatsi mu yandi mafaranga akorera akarigorora inzito ziza akabona yuko umwenda agomba kumutwara umugabo mugabo atari ibye wumvise ko batabagirira ibyitwazo ngo mu yibone uwareba abana ngo atamutwara umugabo
mugabo atarije ariko ka karinganyo nyine twagiye hamwe kugira ngo tuyanirize ama ibintu rero akiye amwirukana mu ijoro gafashe ibyoro niwe yamukuye ruguru uwo mwigeme nta hantu asasa n'indaro nta kintu cyose cya ruguru ibijumbura nta bantu baramenyana igikorwa cya mbere ibyo bya amerika bimumbarize uwo mukoresha yoba cya mbere uwo mwigeme atakora misurondera umumenyerano mu bakozi bagenzi be nambara abateka nambara abanyezamu kandi ibintu by'amajyambere bari kubarubaka bari abanyezamu ahubwo yatugera atakitaheze none nagomba mumfate ngo nkaho ndyama icyo gihe rero urumva amubwira ati ngomba kubyandike mbwa mujyana itakoreshe we atarize rero nta gukirara mu nyama wa muhungu akamwikora ko biba bigeme rero mukamusanga babyaye abana bakabaniza abandi babyara abana bakabapfa mu ibarabara niba abandi usanga bariko barasabiririza abo bigeme niba abandi usanga afite umusaha w'ibihumbi bitanu adandaza imyumbati ibiri n'imisitiro y'ibiyoba kubera nta kundi yogira aho rero twese twama tuvuga ati umuntu mukuguri ukundi avura ikipa ko ugasaba mbere na leta y'u Burundi yuko abo bakoresha birukana abantu mu ijoro aribo baba bamanukanye bakirukana abakozi babo ibyo bisaba yuko bakurikiranwa n'amategeko bagatangura kujya barahanwa na mirukane ku murango amuha amafaranga ye yakoreye imidugire mu bugwaneza bw'iwe ntangere hama arondere ubundi muzima ahandi nawe arondere uwundi mukozi ubwo rero ibyo twarabibonye tumaze kubibona uko mukoresha yavuze ibyo numvuga yuko hamwe yagiye abeshya ego nta mwongo buri isako ibidahidwe ko twarabonye abakozi batandukanye hari abo bavuga mu nzu nk'uko yabivuze bagaterura agategura isomba amazi ariwo twasanze yashyize umwana muri firigo uwo twebwe nk'abatekera amashyamba y'abakozi bo mu nzu nk'uko twabonye ko tumusize inyamiramazi hari uwo twafatiye ahantu h'ikinyabusamo muri komine bitewe n'ibyo amafaranga uwo twamusize inyamiramazi ariko nk'uko umwana umufatira mu ntara ya Gitega uwo twamusize inyamiramazi ariko abo bakoresha nabo ni uko bavuga ngo abakozi barabagirira amakosa mugandi bibutse ba bandi bahora bagurura amapasi bamwe bahora baturiza wamukoresha kureza umukobwa amezi atanu akanta kumuhemba yanze kumuhemba agatinyeje ipasi cyangwa akanyegeza televiziyo agakavuga ngo umukozi wanjye ariba kugira ngo yirukane umugeri atamugenze atamufungiriza ibyo rero nibyo byatumye duhaguruka burundu niba amashyihamwe y'abakozi bo mu nzu kugira ngo tubirwanye tubyiyamirize hagati yo tutavuga tuti umukozi niwo muntu reka ndababwira
Ego me Richard wihangane gatoye ibibazo ni byinshi ndumva yuko ufise byinshi urega abo bakoresha ariko inge tubanze twakire umunywanyi wa mbere yifuza kubaza turaza turagaruka rimwe na rimwe kuri ibyo bibazo Eric kuri telefone muratwumva
Ego cyanda wumva
Eric irindi zina mwitwa nde muherereye he mwifuza gushikiriza iki
irindi zina nitwa Eric Hategekimana Eric aba ndi mu karere ka Rusizi mu gihugu cy'u Rwanda yewe cyane nari mfite nabaza ngo ese buriya ko abakoresha birukana abakozi cyane cyane b'abakobwa rimwe na rimwe babirukanwa na ba nyirabuja babaziza ko wenda bashobora kuba baryamana na ba shebuja buriya nk'ubwo ngubwo ubutegetsi bw'i Burundi bwo bukoraho iki kuko icyo si n'icyo kiri mu Burundi gusa n'ahandi no mu Rwanda biba bihari uretse ko atari cyane nyine aba mfite n'ikindi kibazo kigiraho giti ese buriya ko babirukana nijoro iyo aramutse agize ikibazo ari nijoro avuye mu rugo bamwirukanye buriya abo bamwirukanye bakurikirana umutse nibyo bibazo nari mfite
murakoze urakoze reka tugaruke kuri Madame Belive ndiho ku bwayo Eric Hategekimana mu Rwanda aravuga ati abategetsi bayibona gute nta mutegetsi turi kumwe muri iki kiganiro kugira nawe agire ica bivuze ko ariko aragarutse kuri icyo kibazo mwari mwana ashikirije namwe yuko abo bakobwa babiri babagabo banyu ntimubona yuko amakosa ari ku bagabo hako muyata kuri abo bakobwa
ya nkuko bisanzwe amakosa umugabo wawe aba ari umugabo wawe ikosa ahubwo ari muri iyi nda kugira ntari kwemwo ariko uwo mukozi nawe nyene aba yifitemo n'uruhara nicyo gituma rero mu gihe byamaze kuba icya mbere ubanza kuraba icyemezo ko ari byo
mubibona gute murabifatira umwanya wo kubyiga atari guta abantu mu mporero mugace mufata icyemezo ubwo nyine mutabanje gufata umwanya wo kubyiga by'ukuri
oya
ya kwa sini nda wala kifuara umuwa kiketi ni hata amuja kabito emerero ama tekuito emerero wabaza wa mfunga nae wawe haifuwa nisweni akalihakana ama tekuihakana wewe utupata desize uko utupata kuniru kana ikigwa ukatigako ya matekujinyo mayuru gogea na hape awa andanya kera makusa murugo haaye
Ego me Eric kandi nyene si Eric mugenzi wacu turi kumwe umunywanyirisha arima nirambona nawe yabagirije uko mwagiriza abo bakobwa ngo mukanabaturira mukabashitura n'amapasi arabo mushira mu mafrigo harabo mukorera ngo ibintu bitari bike kandi bihungabanya hagati ya kabo ibyo byo bivuga kwiki
mukozi amaze gusohoka mu rugi wawe agiye ategerezwa kukwambika ibara hari n'izi hakubeshera kugira bikunde ahagiye bamwakire babone ko yaragowe muri icyo gihe ntiwamwirukanye amasaha nk'ayo ibyo yokwagiriza byose nawe bakubeshera biratahunze utume ngo wabisiguye ariko atari byo wamukoreye dukuze ego niko ndabibona ko ntose byumva kenshi umukozi yasohoke mu rugi wawe atarondera ibirego kugira bikunde iyo agiye yatsize nk'uko atakosa afise
ego me Richard Manirambona hariho ibigo mubwo yuko mwashinze byo kwakira abo bantu babahohotewe ivyo bigo birihe mumazi kwakira bangana iki kugira turabice ikibazo ngene kingana
ego murakoze ariko imbere yuko nitira ibyo bijyanye n'ibyo twashinze nagomba mbanze mbekeze uwo mukoresha serivisi gatoya novuga yuko uwo n'umugambi abo bamama bamwe bamwe b'abakoresha bahinze kugira baronke ingene baheranira abo bafone baba bakorera naradasibataye mu nte kumbazaniya naho atanye byo kongera kuyishyura ko yabaye umwigeme avugize yigeze ajya gusaba umuhungu kanaka ngo baryamane ari wamwitanguriye bitumba rero nk'umuyaya nk'umugoni yo bakobera umuntu ingene yogenda gusaba sebuja amusaba ngo baryamane icyo gihe no twe tuvuga yuko ari ibinyoma kuko namba sebuja ariwe yo bagiye gupanga wa mwigeme ahubwo bo bohiriza ingene babana neza n'abagabo babo bituma abagabo batakasimisiga abayaya bahabo mugabo bohigeme twe tukabona yuko atakosa barimwe cyangwa atabihara abashyiramo kuko umukobwa akora akazi ko mu nzu rero nk'ahera ngo agende gupanga sebuja abanamutinya ama kuri cyo kibazo cy'ibyo bigo naho ababyeyi yuko turafite ikigo Mutarama ama turafite ikigo Ingozi aho bita ku Muremera ni kuvuga rero yuko tugenda kwakira abantu benshi icyo kigo dufite Mutarama kiramaze imyaka ibiri irenga kimaze gucamwo abakozi barenga 111,300 nibo bamaze gucamo gushyika uno munsi 111,300 hanyuma muri iyi nzu honyine hasiyemo abashyika 98 namwe ndabiraba hama Ingozi naho nibaracamwo mugabo 5 hama rero twebwe tumaze kucyihuta tukabona izo ngaruka mbi abakozi bo mu nzu babandanya bakora twavuze tuti iriko yuko birandanya byigwa kuko namwe ngo ngira isatse igahibwe umwanya umwe byo bizana mukizigira gato ntamwe ngo ngira isatse abo bakozi b'ibisigura kubera ibisigura ko tugomba gukora kurera abakozi babo abakoresha babo ariko rero tuvuga tuti nubwo reba yamukoreye ikosa si byiza kumwirukana mu ijoro kuko nshobora guhura n'abafuma cyangwa abandi bagizi ba nabi bakamwonona bakamwizi kandi bakamugirira nabi icyo gihe rero tugomba tucyatwisura inyamiramabi kugira duhamagara uwo mukoresha zimubaze igituma uwo mukozi yamusubiye ruguru akamuzana ibigongora byo akamujyanga hafise agatamwirukana saa munani y'ijoro kugira ngo ibizoba byose n'ibitongore bibabwa abo bakoresha icyo kigo rero twashyizeho ikigo cyo kwakiraho ngo bajyane gusa bararyama mugabo kandi si kuryama gusa batabaronkeraho n'inyigisho kubera twavuga yuko na none hariho abakora amakosa hari abayirukanwa ku buzi kubera batazi ingene bakeka hari abirukanwa ku buzi kubera batazi ingene bishyura bishyura n'abo bakoresha babo hari abirukanwa ku buzi kubera imvo nyinshi zitandukanye aho rero hariho umuntu yabyize yabimonotse w'umusosiyoloje iminsi yose gutonda umugoroba abazindukiza ku nyigisho abigisha ingene bazifata nambara arigema akabigisha gufata akabigisha kugorora akabigisha kumesa nambara abateka akabigisha guteka duhiriye tuzije honyo noneho na nyamitsiba imukuru y'Uburundi hari ibikoresho yatuhaye yaraduhaye amakiziniyere ama mikronde ama mashini yo gusinyama n'ibindi bibyo abo bakozi rero bitanga tukigishiza ku mwaka w'ukwinzi karatabi profita bagaca babyizira ko bagacabahabwa n'impanuro n'ingene nibasubira kuronka ubugira bifasha neza ku bakoresha babo.
Ego me kubijyanye n'ibyo byo kwiba abagabo b'abandi hari inyigisho mu bitanga isegonda imwe gusa
ibyo turabitangamo inyigisho cyane kabisa ni kuvuga yuko bidashika rimwe rimwe mugabo mu gitari rimwe rimwe ni kuraba yuko uwo mugabo atari we yagize uruhara rukomeye kuri uwo mukobwa cyangwa turaba yuko uwo mumama na wene iri byo bahindiye bazaga bigisha inyigisho barahanye inyigisho n'ingene bafasha abagabo neza kugira uwo mugabo ntare ku mugore wiwe ngo ajye kuyumvira umuyaya wiwe urumva rero nicyo gituma rero naho tubaha inyigisho urangivuga tukabakoresha nabone bararaba bizijyanye ingene ingo zubakwa
urakoze Richard Impanira mbona reka twakire Gregoire kuri telefone. Gregoire muratwumva?
Yego ndabumva neza.
Gregoire indi zina mwitwa nde muri he mwifuza gushikiriza iki?
Mwitwa nde ndo kubaho ndi Bujumbura. Nagomba mvuge ku kuri ibi bijanye n'abayaboyi n'abayaya.
Munyarutse.
Abayaboyi n'abayaya ni Burundi mu bisanzwe biragoye ko umuntu muto ashobora kugira ijambo yararenganwa ku buryo budasanzwe bavuga ko ahera muri byose akora amahera nta muntu n'umwe yita agateka kazi na muntu cyane cyane abantu bato rero baratinyizwa birenze urugero ngabundi ndavuga ko nk'abo oyi bitwa baserukira agateka kazi na muntu nk'abo oyi kugira bafashe abavoyi n'abayaya bakwiye gushinga nka sendika yabo ahandi maserivisi yose bafite amasendika bavugiramo ibibazo byabo ariko ababoyi n'abayaya ndibaza nta sendika bafise icyo kintu nk'uwo oyi yoba afashije cyane abantu bato agateka kazi na muntu kakubahiririzwa ariko ino i Burundi ahantu umuntu mutoyi ageze havuga amahera arenganijwe na shebuja canke na nyinabuja kubera bata amahera afise yo gutangira iturire abo bapolisi canke abajejwe intwaro ni urubanza rusharuhera abantu bato cyane n'abayaya nta kazi ino nta n'ibishoboke ni Burundi.
Urakoze Gregoire, reka twakire na Niyonsaba muratwumva?
Yego ndabumva.
Niyonsaba muherereye he akandi kazi na kanyu?
Nitwa Niyonsaba Corneille ndi mu Rutana. Iyo mumvise amajambo nk'ayo n'uboyi cyangwa umuyaya
ego
cyo ni bazamwe katari gutahura neza icyo bari mu bisanzwe iyo twumvise umuyaya n'uwo afise umuryango wose mu mirimo iyo ashobora kwica umwana ashobora gushaka kwica serugo ashobora gushaka nyarugo ashobora gushaka n'abana biwe bose umuryango gahona sinumva impamvu rero uno munsi mu gihugu cy'u Burundi aho bariho abamama canke abapapa bafata nabo abo bantu bari muri ako kazi kandi sinahura n'igituma leta itabishyigikira abo bantu ba mbere bashobora kuba aribo batumva imiryango myinshi bamenya amabanga ya mbere mu nzu kanova yuko defense secretaire general de famille rero nagomba mvuge gatoyi ni sasa n'intererano rero nabasaba ko bogira desendika bogira ahantu bakagirira nani leta ikabashyigikira ku munsi mukuru w'abakozi ujya abagize desendika y'abakozi n'abakoresha akavuga akabashyiramo kuko nibo ba mbere bafatwa nabi kandi bahembwa make bahembwa mu buzima unagoye ego nibyo barabayeho neza kuko urabona ntacyo baba babuze baragira bagafungura bagahembwa umushahara muto ariko ugasanga inarujyaho umuntu ariko aratuka umuyaya wiwe akamwirukana eba muri usanga bapfa umugabo ariko gupfa umugabo si kimwe umuyaya si yarondeye umugabo wiwe w'igitsina yatumye arondera uwo muyaya uyu narujya rero ntakwiye kwirukana umuyaya ahubwo akwiye kumubaza bukebuke hanyuma akabwira umugabo wiwe iyo bibaye uko rero ibyo bintu byociye bica muri sendika yabo ikaba ariyo ikibyiga uwo muyaya akajya gushinga ubuzima sendika yari kumufatira ibihano akava mw'uwo mugwi kuko abagiye gusambura urugo rw'abandi.
Murakoze cyane Madame Iberize ndiho kubwayo. Barabandanya bagaruka ku bibazo by'abagabo banyu ko aribo batubahiriza imibano iyo mu ngo zanyu ndetse banagarutse kuri iki kibazo bavuga yuko abo bayaye ari bo bafise muminwe bakigarutse ko muminwe ubuzima bwanyu ico kintu cuko ari wafise ubuzima bwanyu muminwe mwebwe nk'abakoresha babo cyane cyane abakenyezi mu mitwe yanyu muracyumva
murakoze kunyengera ijambo egome turabizi neza ko ari wafise ubuzima bwacu n'ubw'abana bacu ndetse umuryango wose uba muri iyo nzu nawe wafise ubuzima yabo kuko ibyo dufungura uko barera abana bashobora kubitira rimwe kandi uko byogenda kose bakwirengana ko ntaho bakurikirane basanga nicyo gituma ego turabafata basanga bakoze amakosa twagize amacavu maremare ako rimwe na rimwe turigarura tukamenya ko nabo bafite akazi gakomeye mu rugo muganaho nyine bakoze ikosa kubahana yabitse nabwira umukosore bibaye ngombwa ubonye byase ko umukosora uramurunguka nta kundi ego niko ndabyumva
ego mereka tubaze rishare nawe rishare manirambona hari uwagarutse kubijyanye na sendika hari ico muri yumvira kugira sendika ibahuza canke amategeko abagenga hari amategeko mu gihugu abagenga ariho umwanya muto
ndagomba kuvuga yuko abo bakozi bo mu nzu ndaro nabone ibyo yuko bakanura kuko ibyo bariko baravuga canke bariko barabaza byabayeho kera mugabo abakozi bo mu nzu bwabo barinyegeje ntibakine kujya ahabona wabyo kuti cyangwa kino kikore kikorekira urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu ziva sete Burundi zikorera mu Cyarama no ku Muremera bizumvikana rero ibyo na runani na nyine cyo mu kigo cy'u Burundi yatanze n'interano zigira abakoresha n'abakozi babane mu mahoro ugazisanga wa mukozi ubwiwe niwe ataruzi rero nuvuga yuko dufatiye kuri ibyo leta y'u Burundi ku bijyanye no kwemerera amashyirahamwe akorera mu gihugu ntakitakoze ayo mashyirahamwe yarayemeye yemezwa n'amategeko abagereye ama ku ruhande rw'ibyo kuzita sendika uko intara zose zingana zigize Burundi hariho sendika kandi yemewe n'amategeko yemeje na nyakubahwa umushikiranganji w'akazi ama iruhande y'iyo sendika hariho urundi runani rw'izo sendika zitwa SNCD Federation Nationale des Syndicats de Travail de l'Etat du Burundi ubwo narwo akabinageza ruserukira imbere y'amategeko ni ukuvuga rero ubwo runini rw'amashyirahamwe ruriho bisanzwe bigeze iterambere ryabo hama amasendika agiye guhanira agati y'akazi kabo ariho mu ntara zose hanyuma hariho n'umunani mpuza amasendika yahuza kandi byemewe n'amategeko ikimenyamenya ni uko ku itariki imwe y'umunsi mukuru w'abakozi haba mu ntara ya Ngozi haba hehe hose aho basobeze ibyukira bakajya ku ipikire no mu ijambo ryavuzwe n'uwuserukira abakozi yarashyikirije neza mu ntara zo mu gihugu cy'u Burundi ibintu bijyanye na kompanyi za katerinete zigenga abakozi bo mu nzu none wumva mu gihe kujya munsi mukuru w'abakozi no mu ntara aho nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendeye hari inzu havugwa ibyo byambo byerekeye abakozi bo mu nzu wumva ko hari indi ntambwe igihugu kiba cyashyize ko cyanke abene gihugu baba muri cyo rero tuvuga yuko abo bakoresha ni uko bari kurenganya abakozi hama abakozi nabo bakumva yuko bategerezwa kwegerana bakajya hamwe bakarondera abagenzi babo aho begeraniye kugira ngo bahanahane ibyiyumviro mbere rero hajya kurenga ni katete mu Cyarama ubu twaraye tuhasize n'umukonseri w'igihugu ibyo by'amategeko yabinonosoye asanzwe mbere ari n'umwavoka kugira ngo umukozi adafite ikintu cyo kurenganywa azoze yisureho izomufasha ariko rero ikiye ngaruka nabo bakozi nyine twavuga yuko hari habiba hari abafashe basize abana mu mafirigo hari abatorokanye abana abo nabo nicyo gituma turiko turakora gusansima ku bakozi bo mu nzu bose kugira imyitondoro yabo tuyimenye tubishyire muri iyo gitiyere twateguye kugira ibyo bintu byo kwiba abakoresha babibuze bakarasiga mu nzu bagataraterera ibintu byose birandoranwe n'imizi umuntu azoba yibye kugira ngo iyo gitiyere gusa azose agaragara hafa nabo bava hamwe atafatwa byoroshye uraka ari umugambi uri kuvugwa n'uyu w'amashyirahamwe y'abakozi bo mu gisate Burundi bifatikanije n'iryo shyirahamwe ry'abakoresha AEPD Burundi mu ntumbero yo kurwanya ubusuma n'ubundi bugizi bwa nabi babanje yitira abakozi bo mu nzu atari we gaca bihanwa ipikirwa abakozi bo mu nzu amaro ngaca nsaba abariko barakumviriza baba abakoresha baba abakozi k'umukozi bwa mbere yamenya yuko akazi ko mu nzu ari akazi keza cyane akagakora yumva gakunze yubaha umukoresha wiwe ari umukoresha nawe akamenya yuko umukozi wo mu nzu nk'uko babivuze ari bafite umutekano wa mbere naho yegera bamurinda bangana gute umukozi wo mu nzu abamufite mu ntoki ahubwo abakozi bo mu nzu murakora abakozi b'imana kuko naho bagira ibyo bajya hanirwa batebihora
ama abakore cyangwa bahagarara gatuma ntembero ikabandanya gukorana neza.
Rishari Mani Rakiza murakoze twibutse bariko ratwumviriza ku kiganiro ari muri isanga. Turiko tuvugana ku kibazo kiri hagati canke imibano hagati y'abakozi n'abakoresha babo, tuvuga mu miryango, mu mazu, abayaya hamwe n'aba inabuja babo bama bafise ibyo bapfa ndetse bikanatera n'ingorane zitandukanye. Abatumire bacu dufise Richard Manirakiza arongoye urunani rw'amashirahamwe ahurikiyemo abakozi bo mu nzu mu Burundi. Umutumire wa kabiri ni Madame Belize ndiho kubwayo numukoresha akongera akaba umuremesha kiyago mu runani rw'abakozi bo mu nzu hamwe n'abakoresha babo bagiye hamwe mu ntumbero guhangana n'ico kibazo. Kuri telefone turi kumwe na Fabrice. Fabrice muratwumva?
Ndabumva cyane.
Fabrice irindi mwitwa nde, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Yewe nitwa Fabrice Manirakiza magaze igisagara cya Gitega. Yoni cyari yarimere yano yikundo nusanga abakozi bo mu nzu hamwe hamwe bahohotegwa.
Yego.
Bahohotegwa n'abayinabujesha nke bashebuja ugasanga ntibabubaha. Ugasanga hamwe hamwe kandi babatuma n'ibikorwa barengeye bitabaha umwidegembyo. Ahandi kandi ugasanga n'abakozi nyene ntibubaha bayinabujesha nke bashebuja akazi bashinzwe ntibagakore baryohewe. Kati mengo bari ni bize bakwegeye ngo adashaka.
Gome Fabrice ari kicifuzo ciwe cyari cashikirijwe. Turafise irumva kuri telefone, irumva muratwumva?
Yego turabumva.
Yego me irumva, muhagaze he, irindi zina ryanyu irumva?
Irindi zina ryanje ni Irumva Fabrice.
Oh, muratubabarira, mwitwa Fabrice namwe, sawa, bandanye.
Yego, jewe.
Mhm.
Nariko ndakurikirana ico kiganiro, nari kuri Facebook, nari nabonye ico mwashizeho, nari nanditse.
Yego.
Ibyo bintu birabaho, kubera je hari ahantu nk'umukozi yigeze gukora mu ntuze, yigeze gukora ahantu uwo twabana.
Mhm.
Yaramaze nk'amezi munani.
Mhm.
Batamuhemba.
Mhm.
Icyo gihe rero batamuhenze ageze kwishyuza wa mushahara wiwe, inabuja wiwe yaciye amwirukana, amwirukanye agarutse kwishyuza amahera yiwe, bagumye amutuka amufata nabi, baramwaha gutinda batakimugabura ninja, kandi ari ngavuga ati jempa amahera basifume ngenda. Baca baramwima rero, bageze kuyamwima rero, araburi yaja kwitwara, arabura na hamwe yaja kwitura. Icyo gihe kubera yari umugenzi yari umubanye, yari nanyegera arambye ati je nabuze nicyo nokora, kubera wowe nta n'uburyo yari afise gutuma aronka ingene ashobora nk'umuntu mukomereza amahera yiwe. Acyarahebirayo rero apfana agahinda, kubera harageze n'igihe avuga ati tuma muba muri mpa, kubera yari akorera ibihumbi mirongo ibiri byari ibihumbi ijana na mirongo itandatu, ati tuma muba murama n'ibihumbi mirongo itatu kubera mama agwaye nje kumuvuza, hama ayo yandi nzofuma ngaruka mu yami bukebuke. Baca bavuga ngo twebwe turakenye nta mahera dufite. Umuntu akaca yiyumvira ati ni gute umuntu ashobora gukoresha umukozi akamera amezi umunani atamuhemba, hama akaca avuga ngo nta bukene ngo afise ubukene kandi yamwangaje azi ko afise amahera. Ubu rero ayo mahera twarahuye umudafa wa pasi yambwiye ati n'ubu ya mahera natsinze ndaheba, ati imana je nizo nyishyuriza gusa n'ubu ntarayaronka. Ubu yarabuze aho yitwara rero ari ngaho muhira nyine nta kundi yacyaronka uwundi muntu amuha akazi nyine.
Egome murakoze Madame Belize ndiho kubwayo, ico kibazo hari nyicu gifite?
Egome ese no kivuga ko kuko bizo ntibigira bibura no kugira bose, kuko hariho bamwe bamwe bafite yongezwe kudahemba abakozi babo, kandi bishyizwe ko nuko ataba ari kuyabura ariko ari gobe gito abasanzwe afite. Abakoresha bose urumva ntibameze kimwe, ntibameze neza. Hari abakoresha bameze nabi n'abameze neza, gusa bakaba bavuga bose ko icyarimwe ko bose bameze nabi kandi atari bo bose. Nicyo gihe rero turadufasha mu guhanura abakoresha aho baba bari. Ntagiye usanzwe undi muremesha kiyago, ndabahanura ku byerekeye ukuntu bafata abakozi babo, na cyane cyane umukozi agufata neza, akwishyura neza, anakubahira intembo umuha. Mu gihe utari kuramuhemba, nabyo kuba cyangwa gukorera akazi neza.
na mwonga uri tato ubudahitse nico gituma nanje icyo Rwanda gikora mu guhanura abakoresha bagenzi banje.
Egome ko tuzi abakoresha ari benshi kandi bakwiragiye mu mihinga itari mike y'u Burundi, mubashikira gute, muhanurana gute?
Turahanu kenshi turafite amanama amanama dukorana tukavugana cyangwa umubano ubufite kuko usanzwe icyo gikorwa bakiyemeje ukagenda mu mubano ukagira bahanura ubonye uko babana n'abakozi babo cyangwa wuzi twa dukoramwo witaye n'abandi bagenzi abo bakoba mama bagenzi bacu ukabahanura ukuntu ushobora kubona n'umukozi neza ku buryo batazira gukorera ikiri mu rugo iwawe. Kandi ubu hoho ngo nyakubahwa Mana yasigaye isari yaragize kenshi na kenshi turafite ukuntu duhura aho udashoboye guhura nabo barafite ukuntu abakozi kugira aronke akazi akimenyera konta n'umutwaye ibyo biratworohera aje kuvuga ko bamufashe nabi tukaza tugahanura umukoresha n'umukozi bari hamwe tukumvise ingorane yafite.
Yego turafite Nsengiyumva kuri telefoni. Nsengiyumva muratwumva?
Ndabumva neza cyane rwose. Mwiriwe.
Mwiriwe, mwiriwe. Nsengiyumva irindi zina, mwitwa nde, muherereye he, mwifuza gushikiriza iki?
Nitwa Nsengiyumva Elias, ndi muri komine Muha mu gisagara cya Bujumbura. Yego.
Yego me, mushikirize icyo mwifuza gushikiriza.
Nashimye kugira icyo nshikirije kubera jewe ako kazi ko mu nzu naragakoze ikiringo kingana n'imyaka 10. Yangu urumva uradakumva mu byo ndiko ndavuga yuko ndabizi cyane. Ikintu nashaka gusaba abakozi bo mu nzu baba bari ko baranyumviriza.
Yego ari kunyarutse turabisa abandi bifuza gushikiriza.
Yego me, yaba umukobwa cyangwa umuhungu akora akazi ko mu nzu namutse ariko aranyumviriza, nibaje mu ishyirahamwe hariho amashyirahamwe nogwakarera ishyirahamwe umwizigirwa serivisi rikorera muri sile nayo nyine mwatumiye uno munsi kugira ngo bazogire isendika kugira babandanye baharanira agateka kabo kubera igituma batubahana sabo badukoresha abo bamabujya n'abadatabujya ntibatwubaha kukubera iki nta mategeko atugenga dufise. Nicyo gituma na twebwe duca duhindukira ntitububahe kukubera atategeko na rimwe tuba tuzi tuba turiko turarenga kuko umuntu arashobora kwirukanwa azize gusa yuko acerewe iyo wamutumye ari nk'ibintu wamutumye gusumba. Enda guha karo rero nyakubaho aroyize ibaze nk'umuntu agutuma gusuma ibintu abagutumye mu isoko gusuma agaca kwagiriza yuko uzanye ibidakwiriye kandi ku isoko amahera bigugwa babizi yuko wabubahirije ibiciro kandi ari wenyine aba yabikwandikiye. Ni ukubera iki areka kukubaha kukubera iki nta tegeko rikugenga? Niyo ngorane rero ihari. Murakoze kumpa umwanya kwiga Amerika kuko naho bazoshinga amashyirahamwe atategeko ritugenga ririho nta kizovamo. Murakoze.
Yego me, urakoze. Ndumva yuko ibibazo ari byinshi. Richard Manirambo, na amategeko mu gihugu abagenga ageze hehe? Murakurana n'ubutegetsi mubwije hehe?
Je nagomba nanure abakozi bo mu nzu bariko barasumbiriza ntibatware ibintu bitariko kubera hari igihe umuntu atwara ibintu bitariko kubera ubumenyi buke. Mu bisanzwe travail domestique akazi ko mu nzu kari muri ibyo twita service informelle, ni ukuvuga n'akazi kariho ata mategeko y'ukuri agenga n'ubucyanganji bw'akazi azwi akagenga. Ariko rero igihugu cy'Uburundi cy'igihugu kigenda kitagira amategeko, hariho amategeko agenga Abarundi bose. Umukozi wo mu nzu nawe ni Umurundi mu bandi. Mu gihe rero byose dufite n'imishingamanza yamari hajya kubira ariko katagejwe, mu gihe rero umukoresha yarenganye umukozi wo mu nzu bisubiza yuko amategeko y'u Burundi yaba amasentare cyangwa inyamiramari bisigura yuko bizatabikora. Twese turazi abakoresha benshi bamaze gushengerwa kubera bahosi abakozi babo, hari ababakubise, hari n'ibyo batubise yarasengerwe kandi urubanza rwaraciwe arajya mu ibohero kandi ari umukoresha. Urumva rero nicyo zivuga ngo ni uko amategeko agenga neza na n'ibyo byose leta y'u Burundi cyangwa se ibikumu bivuze ko amategeko ahana uwarenganije umukozi wo mu nzu atariho, ahubwo abakozi bo mu nzu batabitahura. Twavuga aho dukorera ko ari hajya mu Cyarama, ahandi n'ingozi hajya ku Muremera,
boza bakavugana n'umunyamategeko wacu akabatahuza akabereka amategeko y'igihugu nge navuga hanyuma kubijyanye n'abakoresha n'ibyo Belize yari karavuga ubisanzwe navuga ko atamwe ngo biza kubitangira baba bakoresha harimo beza harimo nabari baba bakoze nabone harimo beza harimo nabari bityo bituma twafashe intumbero ikomeye yo kwegeranya amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu yose tuyashyira hamwe duburunani iyo ni intsinzi ya mbere yabaye babakiye ko hari iyindi ntumbero yabaye yuko amasendika yose yo mu gihugu yagiye hamwe akagira urunani mpuzamasendika wemewe n'amategeko umushikiranganji w'akagararusinya iyo ni intambwe yindi yabaye kama rero ndacamuga nti abo bakozi bo mu nzu ubwabo umurundi ava ngo wugire ikiri bugira babiri ni uko bumva yuko nyamugenda katari ibiri nkenshi bategereza kurondera na bose bakajya hamwe bose bagiye hamwe yo twarihaye intumbero y'uko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani byo gutangura uzohera ibibazo hagati y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha babo byaherengekeye kuko abo bafite ishyirahamwe ry'abakoresha n'ibigisha bakoresha ingene bofata abakozi babo natwe nk'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu tukigisha abakozi tukabakundisha akazi ko mu nzu daboro tukabereka ko ari ubuzima ari akazi n'ubundi buryo tukabigisha kubaha abakoresha babo tukabigisha kuyo ngariye twahawe na leta y'uburundi tukabigisha ingene basindika tukabigisha ingene bakira abakoresha babo hama mwambwa runani ruhuriramo amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha tugaca dutegura amaseminere ahuza imboneza z'abakozi bo mu nzu n'abakoresha bagahanahana ibyiyumviro ingene akazi ko mu nzu kotunganywa ingene abakozi n'abakoresha bubana neza bize yuko mu minsi imbere ngaha mu Burundi abakozi n'abakoresha bazoba babana nk'amareka muri karasisi
ego me murakoze madame Belize ndiho kubwayo muhurikiye mu runani rw'abakoresha hari icyo muramara kwiyumvira ku bijyanye no gutegura kontra canke amategeko azobagenga mu gihe muba mwakiriye umukozi kugira mumenye umwe ahagereza undi ahagereza icyo ashobora guhanirwa icyo yemerewe icyo atemerewe kugira izo ngorane zive muri iyo miryango yanyu
ego me murakoze hasiwe gutegurwa amakonta mugabo mu gihe umukozi umukuye ruguru ukimutikana bisabwa ko ngo wikingire mu ushobore kujyana neza byose ukagira aho ubariza aho bamuhanurira barateguye amakonta ushobora kwenda bakamusinga bakongera bakamuha n'ikarata ndangakazi ku buryo naho azoba yakoze ikosa wowe umwakiriye avuye mu yindi nzu uzomenya aho yahora akora n'ibyo yahora akora ndetse n'iyo konta mukayisinya akabanza kuyimba akayimusomera akumva aho ageza aho atangurira ku buryo n'igihe muzaba muriko murakorana ushobora kumenya aho ugiye kwitura ibyo wamukuye azi n'amategeko
egome murakoze turafite Jeremy kuri telefone Jeremy muratwumva
ndabumva
muri he mwifuza gushikiriza iki
yewe ndi Makamba bagomba gushikiza ku bijyanye n'ibyo byo by'abakozi bo mu nzu abakozi bo mu nzu akuza ngo bafashwe nabi cyane bivanye n'abakoresha ugasanga ababagize umwana mu nzu hanyuma umukozi gusanga yamwirukanye n'icyo gihe ugasanga yamwirukanye batabanje no kumubaza ukuntu byagenze usanga apfuye kumwirukana uko nyine rero nagomba kuvuga ati n'icyo gihe iyo umukoresha afite umukozi asanzwe amukorera agasanga yaroneye ibintu mu nzu kiza niyo muturubika yora ukuntu amufata nyine akabanza kumviriza ko byagenza akamusigurira hanyuma agafata ingingo yabanje kumumviriza fana guca afata uko abyumvika nyine
egome murakoze murahejeje
egome
murakoze ibyumviro ushikirije bisa n'ibyashikirijwe n'abavuze imbere yawe ariko tugaruke kuri Risharima Nirambona umurongo y'urunani rw'abakozi bakora mu mazu mwavuze ibigo mumaze gushinga byakira abo bantu bahuye n'izo ngorane Mucarama Ingozi n'ibindi ngo mwifuza gushinga Igitega no mu zindi ntara z'igihugu uburyo mukoresha mu gukura he
mu Kirundi ngo akimuhana kaza imvuri bise bebe ubutiriko turadodora hirya no hino haba mu Burundi cyane mu mashyirahamwe mpuzamakungu kugira turabe uwo dushyigikira hanyuma novuga yuko ubuni nta buryo novuga bw'imfashanyo turaronka mugabo twarigeze kuronka imfashanyo ya sepefenereti tuko tuwayigisha ibintu bijyanye no kurwanyiriza abanyanganda sida ama murumba twaronse inteyano ya nyine kibagiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira turonke ibikoresho byo kwigisha no gukingika ayo masinzi y'abakozi bo mu nzu kugira ngo abakozi n'abakoresha bane mu mahoro bategura ibifungwa bimeze neza ama ibisigaye twebwe turikoka ubwacu tugashyira uburyo buke dufite hamwe kugira ngo izo mfashanyo zizoze kuza ereka noneho twebwe mbere abagira neza bazodufasha mugabo twebwe dushyigikiye icyubahiro ikigikiye twebwe icyivugo cyangwa n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamavuga ati umwami mwiteze amahera y'abazungu bo hanze cyangwa iki nagomba nababwire yuko aro yizi twebwe abakozi bo mu nzu bari aha mu gihugu cy'u Burundi twebwe tugiye hamwe hama abakoresha ko bansinze ishyirahamwe bakajya hamwe ahubwo twebwe ntitoronka imfashanyo gusa twebwe tutoronka uburyo ahubwo turonka uburyo natwe tukaba abo gufasha n'abandi bantu abakozi bo mu nzu rero twebwe twaragiye hamwe turagira amanama atandukanye turabona yuko gusohoka amatwitezo ko turi abo gufashwa ahubwo ariko tugashyira ingufu hamwe tugashyira uburyo hamwe mugabo kandi turashishikara kudodora mu bagira neza kugira ngo bashishikare kudushyigikira ariko umwanya tutarabaronka tukaba dukoresha uburyo bwacu kugira ngo tugiye kuri ibyo byose kuko urumva nk'icyo kigo cy'ingozi n'ikigo kinini cyane ikigo cy'ubujumbura ni ikigo cyiza cyane inzu y'amakaro imeze neza hariyo ibitanda hariyo amamatera harakorerayo abakozi tuyakeye turafite amaorudinateri n'ibindi byinshi kandi tuzo gusa twaratanze n'akazi ku bize n'abatize urumva rero n'umugambi mwiza urumva abakozi bo mu gitsina tumaze kujya hamwe tugaha akazi n'abize bamaze za kaminuza kandi bafite amayimanitse tubakiriko turakora umugambi mwiza haba mu kurwanya ubushomeri ibyo tukavuga tuti abakozi bo mu nzu ni uko bohumura ikibazo cyabo cyaratowe ibintu byose bifite isuka mugabo umurundi yacu muganga aravuga ati iyo sabaje padiri iyo baza umukorezi abo bakoresha bo mu nzu rero nuko bakumva yuko abo bakoresha naho bagiye hamwe kandi rimwe na rimwe baduterera ko nabo nibahora badufasha rimwe na rimwe mugabo naho badufasha abo bakozi nuko bakumva yuko abakoresha turi badufasha iya mbere mu guhiga agateka k'abakozi bo mu nzu abakozi bo mu nzu ubwabo nibo dutegereza kujya hamwe tugafata inimero ya mbere dufata inimero ya mbere turanga agateka kacu mu bwabo ndacanda navuga nti aha agateka k'umwe cyangwa uburenganzira bw'umwe buherera n'ubundi butangurira ugahamanira agateka kacu kuko tutarengeye abakoresha bacu tuguma tuzi uburenganzira bw'abakoresha n'uburenganzira bwacu aho buhera n'aho bugarukira ama rero tukavuga tuti erize n'icyamwe cyabo cy'abakoresha baracyafite igikorwa ni uko bosizi itarakwigisha babakoresha bagifite agatima atari ko kwirukana abakozi mu ijoro bagifite agatima atari ko kubona umukozi wo mu nzu yuko umenga ni giporopeze yareze umwana yamugaburiye yatetse yafunguye mugabo ukabibona nk'umukozi wo mu nzu nawe ufata ikirahuri aruyita akanywa amazi nabatangaye ahantu hamwe umukoresha yasi abwira umwana ngo kimene nk'umukozi wo mu nzu akinywereye wakibagira yuko niyo yatujyanye umwana wiwe niwe amucunga niwe yafite imfungurwa atamufungura urumva rero ibyo byose n'ubutamenya mugabo tukibaza yuko abo bakoresha nabone ko bagiye mu ishyirahamwe batoza bahanahana ibyiyumviro bagatsinda bakabona akamaro k'umukozi wo mu nzu nk'uko umukozi wo mu nzu ari mu ba mbere bakunze ubuzima bw'umukoresha abo bakozi nabo bagakunda ako kazi bakunda ako kazi bakajya hamwe mu ayo mashyirahamwe uko twayabashyiriyeho hama barangurira hamwe imigambi yo kwiteza imbere dutwame duteze amashyi ahubwo natwe tukabaho gufasha
urakoze Charimana Irambona Hekana Belize ndiho kubwayo yemeye yuko ubuzima bwabo kenshi na kenshi abo bakozi aribo babufise mu minwe yabo ishimwe kuri telefone muratwumva ishimwe
alo
yego me muratwumva muri he irindi zina mwitwa nde
kumva z'umutekano ntijego kutababwiye hano ikazina ariko ndi bona ari agitega
yego me turakubahiriza ibyo wifuza hanyuma uyifuza gushikiriza iki canke ni kibazo canke ni icyumviro
birimo byose mu bisanzwe nagomba icyo cyumviro cyo guharanira izo nyungu zabo bakozi bo mu nzu urabona yuko
kenshi na kenshi abakozi bo mu nzu usanga babakoresha batarakwiga imyaka yo gukora akazi, ugasanga nk'umwana w'imyaka munani hari igitega aho ntumbere usanga umuntu w'imyaka munani ariwe ariko akora akazi k'ubuyaya. Nsabwe ndongoye ishyirahamwe ryo kugarukira abo bana bakiri bato bakoreshwa batarakwiga imyaka. Nagomba rero kumutumire, yavuze yuko nagomba yuko bikunze inyomero yanjye mwoca tugira icyo tuza kuvugana.
Gome sinzi ko woyimuha mu mwanya muto cyane, muyimubwire imbere ko tubandanye.
Ndashaka kuyimubwira.
Nyarutsa
cyane turi umunani amajana atanu mirongo ibiri na gatanu amajana umunani mirongo itandatu n'umunani.
Egome yazumvise, ariko nico gusa wagira uterere canke hari ikindi wongerako?
Mubisanzwe byari nk'ibyo.
Egome murakoze, reka tugaruke kuri Madame Belize ndiho kubwayo. Madame Belize ndiho kubwayo, cane cane turiko dushimikira ku bakenyezi. Ibibazo turiko tubishira ku bayaya na mwebwe abakenyezi hari uba mabuja banyu. Kenshi na kenshi turumva yuko abakenyezi ari bo bakunda gutera kamo yuko bahohoterwa ugeranije n'abagabo, ugaca usanga icyo kibazo nyene kiraza muri iyo miryango yanyu. Mwebwe nyene abakenyezi mukagirizwa yuko ari mwe muhohotera canke mutubahiriza agateka kabo bigeme nyene igitsina kimwe namwe, icyo mwo kivuga kwiki?
Murakoze. Ego kenshi iyo umukozi cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa akurikiranwa na twebwe abamabwa babo, kuko umushingantahe kenshi ashike no kwasigwa akaruhuka mu rugo yo kubazwa igikorwa cyo mu nzu. Utubazwa ni twebwe abakenyezi, mu gihe tutubajije utwo dukorwa natwe turafite abo tuba twadushinze mu gihe twa tukirirwa muzira. Rero tugiye kubakontorora ibyo babiriyemo bakora mu nzu zacu, usanga amakosa menshi nitwe tuyabona cyangwa nitwe tuzi ingene bikorwa. Kandi iyo tubonye ikosa ntidushobora kubyihanganira, kuko ega ku bisanzwe bikiza n'umukozi kuko tutabishoboye kubikora, ni umwanya muto tuba dufite. Guhohotera abakozi nabyo urumva kugeza kumutegeka binashobotse, ukamukanira kugira umwereke ko wakoze ikosa, niyo batabona ko tumeze nabi imbere y'abakozi kuko turi hasi yabo gusumba abasinga nawe mu rugo. Natekere nko ku mukobwa wewe utamubwiye hasi abana ibyo twatugeze, ariko tuba twamuhaye ubwo burenganzira ku bana, kandi umusinga ntaja kuza baja twebwe ntabaza umukozi. Rero tubagizwe urashobora kubyizaga safuti none ko umutama wanjye ankariye guca, ugasanga nawe uvuye ukagiye kurabo n'ibyononekaye mugabe bagizeho nawe tujya kwibaza wa mukozi yirirwa muhira, ugategerezwa kumuba hasi ukamukarira kumbure akosore kurore aho aba yakushebye. Yego nuko ndabibona.
Egome turiko dusa n'abasoze ikiganiro cyacu. Belize ndiyo kubwayo nyene muhurike mu runani rw'abakoresha, mwanavuze yuko mugira amanama nawe bakozi muganira iki mu majamumake?
Twe tugira amanama n'abakozi bitewe n'abakoresha twebwe hagati yacu, abakozi cyane cyane turabahimiza kugira bagende mu mashyirahamwe y'abakoreshwa, abakozi bafite amashyirahamwe ubwabo nabo bakabereka ingero nziza yo kugira mu gihe afite mu rugo rw'undi muntu ibikorwa ukuntu bigezweho gukorwa. Natwe twegize inama hagati yacu twebwe abakoresha, turerekana hagati yacu ibikorwa ku twe tuyagaburira ari umuhungu cyangwa umukobwa mu nzu, tukamenya umwe wese aho ageza n'uwundi ahakangurira, kandi umwe wese turerekana agaseka k'umwe wese mu rugo kugira ngo bikunde tubafate neza, ntibibone ko ari nk'abantu atakamaze mu rugo. Turabyigisanya ko twese turi mu biganiro byacu.
Urakoze, urakoze, mutubabarire umwanya usa n'uwudusize, turiko dusa n'abasozera. Reka tubashimire Belize ndiho kubwayo, twongere dushimire na Richard Manirambona kuri akanya keza mwashimye kuganira n'Ijwi rya Amerika. Namwe mwese mwagize uruhara muri ikiganiro,
Mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro ibiganiro bica kujuri ya Amerika birabandanya.